ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nongera ndabahanikaze mu kiganiro ya gaco kuri uyu munsi. Ndi Alexandre Bizimana kuri micro akaba na jewe ngiye kukibashikiriza. Turahera mu rusenda aho ishyirahamwe ry'abakenyezi ku bw'iterambere rirama AFPD ryatanze ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu ku mpunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda inyubakwa zubatswe ku bwabo mu karere k'ubuvuzi ka Nundu. Marie Charles Nininahazwe n'inkuru iramvuye.
Ibyo bikorwa byo kugurura no gushira icesi bikorwa byishira hamwe AFPD yaranguye mu karere k'ubuvuzi bwa Nundu byabereye mu nkambi y'impunzi yo mu Rusenda kuri wa gatanu tariki 2 Ntwarante. Abategetsi batandukanye yo muri leta kana mu mashira hamwe afatanye ibikorwa na HCR bari bitavye ibyo bikorwa bose bakaba bashimiye ibikorwa AFPD byaranguye. Impunzi twaganire nazo nyene zirashima ibikorwa by'iryo shira hamwe.
Cyangwa umukenyezi wo muri village ya mbere ziragiranje nitwa nzobona Masevera ikintu mbona ubwo buvuzi bwadufashije nuko mbona baguye amaternite yo mu Rusenda akaba manini kubera yuko abavyeyi babura ahantu babyarira bamwe bakajyama nakari batatu cyangwa bane. Amazi twarashimye kuko turanywa amazi meza ubu cyukuri ntangorane ntakorera nukuri turashima kubyo icyo gisata cyakoze.
Jewe nitwa Manera Kiza Stefani bamururinda turayakira baratuvura.
Tubamenyeshe ko bimwe mu bikorwa ishyirahamwe ryaranguye mu nkambi ya Rusenda harimo gutanga imiti yo gusukura amazi impunzi zisanzwe zinwa, kubaka ibigega by'amazi mu nkambi y'Umurongwe eka no kwishyurira ubuvuzi izo mpunzi.
Tubandanirize baraka aho inyamirama b'18 barahiriye imbere y'umushingwamanza wa Repubulika muri sentare nkuru ya Uvira. Ibrahim Byahombe adufitiye menshi kuri iyi nkuru ni mwiju rya mugenzi wacu Emmanuel Bimenyimana. Mu ntumbero yo kugwanya ingwara zifatiye ku gufungura nabi kuri uyu wa gatanu hatangujwe inyigisho nkaburabwenge ku bajeje kugwanya izo ngwara bagera kuri 48 hamwe n'ishyirahamwe Save the Children.
Bege badutumiye mu seminari waje nk'abaserukiye abandi mu barekope kuko turabarekope baduhamagaje ngo twige ngo izi nyigisho zerekeye gufata neza abana nko kugaburira abana kuko babonye mu centre de sante ya Musenda ngahiwacu ko hariho ingwara zadutse zo gufungura nabi. Twegereye barutumije ko babiri bo mwikandi kugira tuzosansibilize abandi. Ejo batubwiye yuko tuzoja mbere no mu mavirage hanyine mu Rusenda ngaho iwacu muri kominote kudonga mu makampaye no kwigisha abantu kome sansibilizasiyo, kwigisha abantu ababyeyi ukuntu bofungurira abana indya ziri mu bwoko butatu.
Turangirize mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda aho nk'uko byari biteguwe ku itariki imwe ishyirahamwe rijeje ibifungurwa PAM HCR n'urwego rwari nkambi baraye bumvikanye ko itangwa ry'ibifungurwa rizoba guhera kuri uyu wa mbere uza igenekerezo rya gatanu.
Kubwo umukuru w'ibiro bya PAM biri Uvira umushinga nahe Dudu intumbero yo nama kwari kumenyesha impunzi ko zizoronzwa ibifungurwa ku igenekerezo rya gatanu Ntwarante gutaha kandi ko ikibazo cy'ibifungurwa by'umukwezi kwa mbere izo mpunzi zitararonzwa ko kicirwa ku rwego rwo hejuru. Uwo mutegetsi yaramenyesheje kandi ko ingingo yo kugabanya ibifungurwa izo mpunzi zahora zironka izoshirwa ku mungiro guhera kuri uyu wa mbere. Umukozi wa HCR yari muri iyo nama yarashigikiye icyumviro cya PAM mu kumenyesha ko hariho harigwa ubundi buryo bwo guteza imbere impunzi. Iyo nama ikaba yarangiye mu kwishura ibibazo impunzi zari zabajije PAM. Mu nkambi y'impunzi yo mu Rusenda Maria Caroline Ninahazwe ku bw'ikiganiro yaga.
Ari naho turangirije ikiganiro cyo kuri uyu munsi igikorwa cya Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jack Kaora na Alexandre Bizimana kuri mikro tuzosubira.